radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye ritandukana. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Amakuru yo hirya no ku isi na Royce Bigirimana.
Mwaramutse Thomas namwe muteza amatwi yaheremu yavugwa mu biyaga binini. Leta y'u Rwanda yatangaje ko kuva ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa mbere 2022 ni ukuvuga ku munsi wa mbere w'indwi iza urubibe rw'igatuna ico gihugu gihana na Uganda ruzosubira kuba nyabagendwa. Ibi biri mu rwandiko rwasohowe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu bw'u Rwanda ejo ku munsi wa kane. Leta y'u Rwanda ivuga ko inyuma y'urugendo mu Rwanda rwa Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni gwabaye ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa mbere, Leta y'u Rwanda yafashe nkankama ko hari ibiriko birakogwa kugira ibibazo byashikirijwe n'u Rwanda bitorerwe umuti. U Rwanda ruvuga kandi ko bigaragara ko Uganda ifise ubushake bwo gukemura ibindi bibazo bigisigaye. Nkuko biri no mu zindi mbibe, abategetsi b'u Rwanda na Uganda bazokorera hamwe mu gushyira hamwe ingingo zizotuma haba uruja n'uruza rw'abantu ariko hubahirijwe ingingo zo kwirinda ikiza cya COVID-19 nk'uko urwandiko rwa Leta rubivuga. Urwandiko ruvuga kandi ko Leta y'u Rwanda yiyemeje kubandanya mu twigoro two gukemura ibibazo bisigaye hagati y'u Rwanda na Uganda. Ivuga kandi ko itangazo ryeje ku munsi wa kane ari kimenyetso cyiza kizofasha mu kugaruka vuba mu migenderanire myiza yaranga ibyo bihugu bibiri. Tusimbire mu Burundi aho hafashwe ingingo mu ijoro ryeje ku munsi wa kane yo kuduza igiciro cy'ibitoro n'inyuma y'igihe kitari gito hibonekeza ikena ryacu. Igitoro cyo mu bwoko bwa essence cyadugizwe amafaranga 300, amazuta aduzwa 300 nyene cyo kimwe na peteroli. Ibi biciro nivyo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, naye mu ntara hagati hazoshirwaho iyindi ngingo yerekana uko bizogurishwa hafatiwe ku rugendo amakamyo afata kugira ashikaneyo ibi bitoro. Iyi nkuru turayigaruka ko mu buryo buramvuye mu biganiro biri imbere.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika, umukuru w'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Burkina Faso yasabye gushyigikirwa n'amakungu. Hari mu ijambo ryiwe rya mbere yashikirije igihugu ejo ku munsi wa kane, abisabye imbere y'inama y'akarere ya CDAO iba kuri uyu munsi wa gatanu ishobora no kuvamwo ibihano kuri ico gihugu. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo y'igihugu, Paul Henri Sandaogo Damiba yavuze ko Burkina Faso ikeneye gushyigikirwa n'amakungu kuruta uko byahora imbere kugira igihugu kive muri uruhagarara rw'umutekano muke. Yayivuze inyuma y'iminsi agiye imbere y'akagwi k'abasirikare kakuye Perezida Roque Marc Christian Kabore. Abakuru b'ibihugu bihurikiye muri CEDEAO bategekanya guhura kuri uyu munsi wa gatanu kugira bagire icyo bavuze kuri kudeta yabaye ku munsi wa mbere. Tukiri kuri Burkina Faso nyene, amakungu amakuru n'urwanugwa ku Burusiya bwo waburi inyuma y'iyo kudeta yabaye muri Burkina Faso muri indwi yarashitse no mu bushikiranganji bwa Amerika bujejwe kwivuna abansi, ariko Amerika yaririnze kwemeza ko ayo makuru by'ukuri ari ukuri. Inyuma y'umunsi umwe habaye kudeta, Alexander Ivanov arongoye abarusiya bariko baramenyereza ingabo za Centrafrica yavuze ko biteguye guha imyimenyerezo igisirikare cya Burkina Faso mu gihe cyo bisaba. Centrafrica yahaye akazi umugwi Wagner w'abarusiya aho uri kurafasha mu bijyanye n'umutekano kuva mu 2017. Cindy King avugira ubushikiranganji bwa Amerika bwo kwivuna abansi yabwijwe rya Amerika ejo kuwa kane ku bushikiranganji avugira bwumvise ko umugwi Wagner ushigikiwe n'Uburusiya uri nyuma ya kudeta yabaye muri Burkina Faso, ariko bwirinda kwemeza ko ari ukuri. ikimenyesha makuru do Daily Beast cha muri Amerika chandikira kuri internet cyabaye cya mbere cyatanze aya makuru cyanditse kivuga ko amakuru cyakuye mu begereye Perezida Kabore uyu yasabye n'igisirikare guhakazi uwo muhari Wagner ariko aravyanka umwe mu bategetsi yavuze ko Kabore atashatse kwiteranya n'ibihugu byo mu burengero mu kwanka gukorana n'igihugu cyo Burusiya.
Washington ijwi rya Amerika.
Tugaruke ku mugabane wa Afrika aho abantu bishwe n'igihuhusi kivanze n'imvura gihitiye mu bihugu bitatu byo mu karere ka Afrika y'ubumanuko baduze gushika kuri 77 gushika ejo ku munsi wa kane. Hagataho abatabara baracarwana kugira basanure ibyononekaye bongere bafashe ibihumbi by'abanyagihugu bahuye n'ingaruka z'iki gihuhusi. Imvura y'isegenya ivanze n'igihuhusi ciswe Ana yaguye ku munsi wa mbere muri Madagascar imbere yo gutandukira muri Mozambique hamwe na Malawi. Abatabara hamwe n'abategetsi bo muri ibyo bihugu bitatu baraco atororokanya ibyononekaye naho hari ubwoba bw'ikindi gihuhusi c'imvura kiriko kiranuganurwa kandi cisuganya mu ibahari Indiana. Madagascar ejo ku munsi wa kane yatangaje ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe aho abafuye baduze gushika ku bantu 48. Mozambique yatangaje 18 bafuye nayo Malawi itangaza abantu 11 basize ubuzima muri ibyo bihuhusi.
Aloyse Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Juti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, muradukurikira no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Abasirikare b'u Burundi bagabye ibitero ku birindiro by'umutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi wa Red Tabara muri teritwari ya Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Imisozi miremire ya Uvira hari indambara ya igisirikare cy'Abarundi kinshi guhinga opozisiyo yabo ikaba muri Red Tabara barwaniye ahitwa mu Masango.
Uyu ni Joel na Munene uhagarariye amashyirahamwe aharanira amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira muri Kivu y'Epfo muri Congo. Uretse Red Tabara, leta y'u Burundi itewe impungenge n'umutwe w'inyeshyamba za ADL ukomoka muri Uganda. Mu Rwanda umushinjacyaha yarayagejeje imbere y'urukiko umugore ukekwaho kwica umwana w'imyaka 5 witwa Akeza Elizi Rutiyomba yarabereye mu kazi. Amakuru kandi ni igikombe cy'Afrika cy'umupira w'amaguru. Imikino ya 14 kirangiza izatangira ejo kuwa gatandatu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamilingi. Amakuru y'ibiyaga bigari tuhere mu Rwanda. Umushinjacyaha yarayagejeje imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kagarama i Kigali umugore witwa Marie Chantal Mukanza Barushimana ukekwaho kwica umwana w'imyaka 5 Akeza Elizi Rutiyomba yarabereye mu kazi. Baraburana ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo nk'uko umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Kigali Asumta Kaboyi abitubwira muri iyi nkuru. Urukiko ruzababwira icyemezo cyarwo kuwa gatatu w'icyumweru gitaha nyuma ya saa sita.
Urupfu rwa Elisi ya Keza Rutiyomba rwavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize, abenshi bagaragaza uburyo uyu mwana yazize urupfu rw'amayobera kandi rubabaje. Kuva icyo gihe mukase w'uwo mwana Marie Chantal Mukanza Barushimana yatawe muri yombi. Kuri wa kane ubushinjacyaha bwamugejeje imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kagarama bumusabira gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko impamvu bushingiraho kugira ngo bwemeze ko Marie Chantal Mukanza Barushimana yagize uruhare mu rupfu rw'uyu mwana. ubushinjacyaha bwavuze ko iperereza bumaze gukora kugeza ubu byerekana ko Mukanzabarushimana Marie Chantal ari we wataye akeza mu kidomoro cya litiro 200 cyari kirimo amazi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Mukanzabarushimana yabonye se wa keza agiye ahita tuma umukozi kujya kugura amagi y'amanyarwanda n'utundi tuntu yari akeneye mu rugo. Bwemeza ko yari azi neza ko amagi y'amanyarwanda ataboneka hafi, bityo bikamuha umwanya uhagije wo kwivugana uyu mwana. Ubushinjacyaha bwavuze ko umukozi yagarutse mu rugo nyirabuja agahita agenda, umwana muto wari usigaye mu rugo yasigaye arira abonye nyina agiye, bituma umukozi amuterura. Uyu mwana yaje kwiyanduza umukozi Nirere Oliva, yagiye gushaka amazi yo kumukarabya muri cya kidomoro cya litiro 200 nibwo yabonye umurambo wa keza. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko umukozi yahise atabaza nyirabuja akoresheje telefoni ngendanwa, ariko ntiyahita agaruka, ahubwo Mukanzabarushimana yahamagaye kuri telefoni umugabo we amubwira ibibaye. Ise wa keza yahise atabaza umuvandimwe utuye aho hafi aza kumukuramo n'ubwo yari yamaze kwitaba Imana. Ubushinjacyaha bwemeza ko umwana w'imyaka 5 aba amaze guca akenge ku buryo atakwishyira mu kidomora cy'amazi akireba. Ikindi bushingiraho kandi ngo iki kidomora cyasumbaga uyu mwana kandi nta hantu hagaragara yaba yaruriye kugira ngo ajyemo. Ubushinjacyaha bukanashingira kandi kuri raporo ya muganga yemeje ko umwana yishwe no kurohama, nawe ya polisi yo igasobanura ko icyo kidomora cyari gikikijwe n'amajerekani menshi ku buryo byari kugora umwana kukigeraho anyuze muri ayo majerekani. Ubushinjacyaha bukagaragaza ko bushingiye no ku bimenyetso byakuwe mu batangabuhamya babusobanuriye ko umukozi Nirere Dative yatinze ashakisha ibyo nyirabuja yari yamutumye ku buryo yamaze iminota igera kuri 60 ataragaruka mu rugo. Ubushinjacyaha kandi bwanagaragaje ko abatangabuhamya bemeza ko uyu muryango wa Rutiyomba na Mukanzabarushimana Chantal wari usanzwe ufitanye amakimbirane ashingiye ku bana Rutiyomba yaba yarabyaye hanze. Ubushinjacyaha bukagaragaza ko bushingiye kuri ibi bimenyetso busaba urukiko ko Marie Chantal Mukanzabarushimana yafungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza kubera uruhare yagize mu rupfu rwa Keza. Ubushinjacyaha bugaragaza ko aramutse afunguwe yatoroka cyangwa se akazimanganya ibimenyetso. Urukiko rwahaye umwanya uregwa ngo yisobanure. Marie Chantal Mukanzabarushimana yavuze ko atariwe wishe uyu mwana yarabereye mu kase, yabwira urukiko ko we yahise ajya kwa muganga agasiga abana bose baraho. Yumvikanishije ko aho umukozi we amubwiriye ko Keza yaguye mu kidomora yahise agaruka mu rugo nubwo yasanze byarangiye. Uyu mugore yavuze ko uyu mwana Keza yarasanzwe akubagana ariko ku buryo nawe atakwemeza uko yageze muri kiriya kidomora. Yasabye urukiko ko yafungurwa kuko afite indwara zinyuranye akabasha kwivuza. Uwunganira Madamu Mukanzabarushimana yagaragaje ko imvugo umushinjacyaha yazanye imbere y'urukiko zinyuranye n'izavugiwe mu rwego rw'ubugenzacyaha. Yatanze ingero nk'izo ubushinjacyaha buvuga ko umukozi wari watumwe yamaze iminota igera kuri 50 kugira ngo Mukanzabarushimana abashe kunoza umugambi we, nyamara ngo mu bugenzacyaha umukozi yavuze ko yamaze iminota 5. Uyu mwunganizi asaba urukiko kurekura umukiriya we, yemeza ko adashobora gutoroka kuko nta byangombwa by'inzira afite kandi ko ari ubwa mbere akurikiranywe w'ibyaha. Ubushinjacyaha buvuga ko abatoroka badaca ku mipaka, bityo ko akwiye gukomeza gufungwa by'agateganyo. Urukiko rwanzuye ko ruzatanga umwanzuro warwo ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 9:00. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Leta ifite impungenge ko umutwe w'inyeshyamba wa ADF urwanya guverinoma ya Uganda ushobora kwinjirayo no gushingayo ibirindiro. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ku bw'umukuru w'igihugu hakujya y'uruzi rusizi rugabura Burundi na Congo, hari abagwanyi bifuza kurujabuka bagashinga ibirindiro mu ntara za Bujumbura, Cibitoke na Bubanza. Abo n'abagwanya leta y'u Burundi hamwe n'abagwanya leta y'Uganda nk'umuhari ADF Nalu. Mu ntumbero yo kumera Magabo, Perezida Evariste Ndayishimiye yarakoranije batwara intara zose zigize igihugu, abayobozi b'uturere mu gipolisi, igisirikare n'ubutungane. Ni inama yabereye ku mugwa mukuru wa komine Mutimbozi mu ntara ya Bujumbura yahano Rubiba na Congo ku muhinga mukuru uyu wa gatatu. Alenziyo Medenzeyimana ni cegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye.
yuri kurabira aba namaso amana mutekano birahari mugabo ntano hakurya muri Kongo hariho imigwi umwe ADF uri kurashaka kugira ngo utsimbatere ngaha mu gihe cy'u Burundi no kuvuga rero naho dusamara no mutekano igikomeye ubu nuko abajejwe inyabune ahubwo bakora uko bahora bakora kugira ngo iyo migwi yitsimbatare mu kugira rero ngo bigende bene uko baca bakora ikintu cyo kugira ngo bahagarike ibintu bitaraba ariko rero mu gihugu hararangwamo muzikure amara n'umutekano kaba tuvuga ego nivyo haracaboneka ibigwanisho bikenya abantu batunze bidaciye mu mategeko
hagati muri uku kwezi kwa mbere igisirikare cya Congo caremeje ko cataye muri yombi umwe mu bayobozi bakuru b'uwo muhari ADF Nalu Benjamin Kisokera niyo yafatiwe mu buseruko bw'ico gihugu aho perezida Ndayishimiye afise amakenga kwabo bagwanyi bashobora kwinjira na ndetse igisirikare cya Congo camenyesheje ko ku makuru gifise wo mugwanye w'umuhari ADF Nalu ufatwa na woni nk'ukora iterabwoba mu kare k'ibiyaga binini yoba yaragize ingendo zitari nke mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2019 eka mbere ico gisirikare cemeje ko nigiye yafatwa yoba yaragiye canke avuye mu gihugu cy'u Burundi yamara umukuru w'igihugu ntacu yashikirije kuri ayo makuru muri iyo nama abatwara intara haba mu gisirikare n'igipolisi bemereye umukuru w'igihugu ko bagiye kurikanura kandi ko bagavye kugira ngo bateshe n'abagwanyi b'umuhari rede tabara ugwanya leta y'u Burundi umaze igihe uvuga ko ukora ibitero bitandukanye mu Burundi uvuye mu buseruko bwa Congo abo batware bemeje ko muri rusange umutekano wifashe neza ariko ko atawo kwijajara Evariste Ndayishimiye yabasavye gusenyera ku mugozi umwe no gutunganiriza neza abanyagihugu kandi bakirinda ibikorwa vyotuma abagwiza tunga mva makungu badahurumbira ico gihugu cane cane mu gisata c'ubutungane
no guha ishusho nziza igihugu no gutunganiriza abenegihugu mu bisata vyose no kuvuga umutekano cane cane murabizi mu bijanye n'ubutungane yuko hari abarundi benshi bidoga kubera ko badatunganizwa ico gisata n'icyo barakaba yasabye yuko cyo kwitabwaho cyane no kuvuga intwaro ibereye intwaro ibereye hariho nk'igihusanga nk'abanyamahanga bashaka guhurumbira igihugu baza bashaka kugira ngo bazane imitahe mugabo kudasanga hariho indongo zimwe na zimwe cyangwa abandi barundi batari ko barabyitwaramo neza bene icyo gihe ibyo birashobora gutera umutekano muke kuko uwo muntu yibwe akibwa n'umuntu yitwa ko yaserukira leta burya acagenda avuga igihugu nazi kindi rero basavye nuko nk'uko mu ntwaro n'ubushanye umutekano hariho uko kimwe bita mu rurimi rw'Igifaransa iyerashi ugasanga umwe wese uwa akurikirana arabe uko akora icyo kintu nacyo cyoza mu butungane
iyo nama yabaye niyo ku rwego rwo hejuru mu gisata cy'amahoro n'umutekano nk'uko umukuru w'igihugu yabishimangiye Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver niyo nkuru urakoze Hagati aho ariko igisirikare cy'u Burundi cyateye bimwe mu birindiro bikuru by'inyeshyamba za Red Tabara mu ntara ya Kivuyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira
amakuru y'Ijwi rya Amerika rikesha uhagarariye amashyirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira Joel na Munene avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na Mayimayi ya Kijangara na Gumino ya Koloneli Shakanya Musaraba kiri mu migwano n'inyeshamba z'Abarundi za Red Tabara muri lokalite ya Masango iri mu birometero birenga 60 n'umujyi wa Uvira
imisozi miremire ya Uvira harimo ndambara ya igisirikare cy'Abarundi kije guhinga opozisiyo yabo yitwa ngo ni Red Tabara barwanye ahitwa mu Masango iyo migwano abaturage bahunze bagenda bamwe imwe n'umwe abandi baje mu misozi ya Uvira
none niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kugwana na Red Tabara muri iyo misozi
ni yabo araboneka abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kugwanya abaturage cyangwa abamayimari bavuga yuko
Aya makuru y'iyi migwano hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara yemezwa kandi n'umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana
ejo mu gatondo kare kare ejo mu 11 y'agatondo niho umugwi wabo waza bana wahagaritse rero urasubira inyuma maze gusubira inyuma waciye wicamwe imici ibiri umuce umwe uguma ngaho uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu bwana hitwa mu Masango ariko nabo nyene ingabo za leta tabara habaye zarabangutse zirashika hakiri kare bacinjira muri iyo mihana y'abanyagihugu ariko abanyagihugu bari bamaze kuvayo ku mugoroba rero w'ejo masaha y'umugoroba twari za intambara zari zahagarashe ubu rero turasharindiriye bishobora gukomeza uno munsi bikabandanya
uyu muvugizi wa leta tabara avuga yuko igisigare cy'u Burundi gifatikanyije n'abagwanyi ba Gumino batabavanye mu birindiro byabo biri mu Masango no mu Marimba amashyirahamwe ya sosiyete sivile yo muri Uvira ashinja umuyobozi wa Gumino Colonel Shakanya Musaraba gukorana n'igisirikare cy'u Burundi mu guteza intambara mu misozi miremire ya Uvira we arabihakana
tangazwa n'abantu bavuga mu gisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na Gumino kambaze ndeka uwundi muhamuvuga igisirikare cy'igihugu kiragufatikanya na Gumino bote buriye icyo kibazo ni ikibazo cyo kubazwa leta ya Kongo n'ibibazo bibiri zayo niyo izi uwundi kwambuka
kubera izi ntambara ziri kubera mu misozi ya Uvira hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za leta itabara hari ico abayobora amashyirahamwe ategamiye kuri leta asaba abaturage bo muri utu turere izi ntambara ziri kuberamo Joel Namunene ayoboye ihuriro ry'amashyirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu misozi miremire ya Uvira
abaserikari b'u Burundi bari mu Masango barwanya leta itabara icyo twasaba abaturage b'iwacu ni uko bativanga mu mirwano y'u Burundi ufite imbaraga asinze Burundi
ntacyo leta ya Kongo cyangwa se leta y'u Burundi baravuga kuri iyi mirwano iri kubera muri aka karere hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za leta itabara ariko si bwo bwa mbere igisirikare cy'u Burundi kigwanira muri teritwari ya Uvira n'inyeshamba za leta itabara no mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2020 baragwanye mu myaka yashize igisirikare cy'u Burundi cyagiye gihakana ko kitinje ku butaka bwa Congo ariko bikagaragara mu maraporo y'inzobere za Loni ko icyo gisirikare cyari muri Congo Vedaste Ngabo ku bwaragije ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
tuve muri Kivu y'Epfo tujye hakurya mu Burundi abahinzi bo mu kibaya cya Cibitoke bavuga ko batazasarura neza muri uyu mwaka kubera amapfa y'izuba ryinshi ryononye ibihingwa ngangurarugo ni inkuru ya radiyo Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda arahitugezaho
icyo kiyaya ibyateragiwe nk'ibigori ibiharage n'imyumbati byarumye ni mu kiyaya giherereye mu makomine ya Rugombo na Buganda bamwe mu barimyi bo muri icyo kiyaya mu kiringo cy'agatasi bavuga ko inzara iri ku irembo kubera uruzuba rwaturutse ku ikena ry'imvura ni mu gihe icyo kiyaya cyahora cyitwa ikigega cy'intara ya Cibitoke
nukuri izuba ryarabaye ndanse bashya turatera ibitegwa byose biruma emena kamaramaza n'akamaramaza nukuri ibiharaga ubu ubibabyeze ndetse n'ibigori bibabyeze none byarumye nta kintu na kimwe umuntu ashobora kuronka igikorako ubu abana bariko barava ku mashuri kubera iki ubukene bwabaye ndase mu bantu inzara yabaye ndase mu bantu ubu n'uwagize ngo araturimye tw'amazi ubusuma bwashye bubumurengera biragoye n'uhuri
reka n'ukuri baragaguye amapfa yateye ni ukuvuga ihage ntitwarose namba ibigori byo byumye ku mugaragaro bashaka n'inkandi zizobya ngo zibimare na kamaramaza rero urumaraka tubavuga ntacyo tubona tuzoshyira mu nda cyangwa tuzoheza imiryango cyangwa abantu
abarimyi bo mu kiyaya cyo mu ntara ka Mayimbo makomine ya Buganda na Rugombo bavuga ko ingaruka mbi zituruka ku ruzuba rwateye muri ako karere zatangwe kwibonekeza bano bayaza n'ijwi rya Amerika bafise icyo basaba leta
munaye nabyizeye cyane ati nzokwimbura ko imyaka yari iheze yari myiza ati n'ubu nkeka bizogenda neza abana nk'abakurikirana bakaronka icyo barya nkakuraho n'agafaranga gatangira kwishyura nk'ubu nabo tumpera yo gutanga bariko baradusaba nk'ubu n'urya n'umunyeshuri turi kuma kugwa kubura amahera baramwirukanye twosaba n'ukuri ko yodufashe kuko turarushe guhera kuri iyi saha ubu tuba dutangiye kurya ibiharage none ubu buri rano kura bana bakhaja mahubu kuri chini dushira mungono tu kaja hubu gima na yangu leo mwezio.
Deta ichombo na yodufasha nuko yodufasha na kuchatugarushira huko tuara huye ni bja gobi zuri bash sivinu tuwe tuara umiwe.
Ayo marore gua yakos gwenu ruzuba kuri majumu mtasuro. Ale mezwa n'urongo igisata kijeje ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cibitoke. Beatrice Nyabenda yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ibintu byagiye byunyuka mu nyuma kandi mu ntango ya gatasi hari mu mwizero.
Aha mu ntara ya Cibitoke bisanzwe umwimbu twabona ko utegerezwa kugenda neza kuko imvura yari yaguye bwa mbere mugabo hageze aho ibigori bigeze guheka imvura yacihagarara. Nakuvuga ibigori byacu bitangura kuma byo mu kiyaya kuko mu misozi umwimbu uri kuragenda neza mu kiyaya naho aho bitariko biragenda neza ni makomine abiri komine Rugombo na komine Buganda.
Ikiyaya cegamiye intara ya Cibitoke gicamwe inzuzi nyinshi kinahantu rubibe n'uruzi rusizi ruri mu burengero ariko izo nzuzi nacho zimaria ubarimyi ubu bugarijwe na Kigoyi. Umufasoni Nyabenda arongoye igisata kikijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi asaba abarimyi kwijukira kuvomera imirima.
Sanze tumenyereye ko aha mu kiyaya barima cyane kandi bararima ibigori byinshi ku buryo aha mu kiyaya aho hagaburira ahandi. Ngabumva mu kiyaya bitagenze neza hariho igabanuka ry'umwimbu itegereza gusharibaneka. Turiko turasaba abenegihugu yuko bovyifatamo neza abegereye aha amazi bakayakoresha n'abari begereye urusizi bakarukoresha kuko n'amazi ashobora gukora barayakoresha abahegereye abandi nabo begereye imifurege bakayikoresha kuko urashobora kugenda ugasanga nahegereye umufurege uri kuratemba hepfo badashobora gufata n'udusafuriya ngo bavomere haruguru. Muri icyo gihe bica bituma inzara yiyongera mugabo twe turiko turahimiriza bene igihugu
kuziganya duke baronse mu kurindirira imaji mpeshi. Niko kamo umuyobozi w'igisata kimwe mu byo kijejwe harimwo uburimyi atera abimirima yabo yononywe n'uruzuba mu kiyaya ya cintara Kamayimbo cegukira amakomini ya Buganda na Rugombo y'intara ya Cibitoke.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Imikino ya kimwe cya kane kirangiza mu gikombe cya Afrika cy'umupira w'amaguru izatangira ejo kuwa gatandatu muri Kameruni. Amakipe umunani yakigezemo ni Kameruni, Gambia, Tunisia, Burkina Faso, Misiri, Maroc, Senegal na Guinea Equatorial. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Arsène Bucuti wungirije umukuru w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru ba siporo mu Burundi kubyatunguranye muri iki gikombe.
Igikombe cya Afrika kigira 33 kiriko kibera muri Cameroon mu bisagara bitandukanye. Ni igikombe twabonye n'ibitangaro byinshi cyane kuko nk'igihugu cyatwaye igikombe muri 2019. Icyo gihugu rero cya Algeria cyasezerewe kare novuga mu nkino z'intango benshi bita mu Kinyarwanda zibanze. Ibyatangaje benshi kuko bari bamaze inkino zirenga 35 badatsindwa. Icya kabiri ni igikombe navuga cyahudanye n'ikiza cya COVID gucyo bamumakinyi hangange ntibaboneke cyane gose muri aya mahiganwa ya Afrika nico no kivuga.
Hanyuma urabye ama ekipe ubu ari muri kimwe cya kane urabona nka ama ekipe bihangange yavuyemo nka za Ghana, nka za Nigeria, na Algeria bari kuravuga eka nibindi nka Cote d'Ivoire ukabubona muri iki kimwe cya kane hashitsemo ibihugu abantu batari biteze nka Gambia na Guinea Equatorial. Ni ikintu ciza kubyereka umupira w'amaguru muri Afrika canke byerekana ko umupira w'amaguru wasubiye inyuma canke uri kuratera imbere kubwanyu?
Kubwanje nk'umuntu w'umurundi yakurikiranye igikombe cya Afrika cyabereye muri 2019 igihe hatanguzwa forma yo gukinisha imigwi 20 aho imigwi ibiri ibiri ku muce iba kalifiye hama iyindi ine ikabaye ya gatatu ikacihambya nanovuga kuri cyo bita merper. Ivyo rero ku bwacu twasanze novuga ivyo vyifasha cyane gose ya migwi two kwita mito misa canke yabuze amahigwe kuko icyo gihe bwa mbere na mbere vyose bifasha imigwi myinshi kuboneka mu gikombe cya Afrika mu gihe cyahora gikino n'imigwi 16. Iryo ni iterambere. Ikindi nacyo novuga nk'ibihugu bya Sierra Leone, ibihugu bya Gambia, ibihugu nka Comoro byari bikinye igikombe cya mbere byaratangaje abantu benshi kandi birerekana umupira ukomeye cyane. Bimwe navuga bya COVID nk'igihugu Komori kitari gufatwa na COVID yabo ku bakinyi ni batwa Cameroon itari kwatsinda kukura siko abanyegore baye batatu bafashwe n'ico kiza habikibazo cyane bitangara nababwira nyene kuko nka Senegal rero sitike bugambere mu gikombe cha Afrika cyari gihugu n'ivyo akiriko kiratsinda kiro nka manota ariko ntikira convenka n'umusatirizi gwa Senegal tubonamo abakinyi bakomakomeye ariko abo bakinyi gasanga nka Sadio Mane nta sibitsindo vyinshi hari abakinyi wese basatirizi bakina ku mugabane wa Buraya ariko turabona batindiza muri umugwi wa Senegal biboneka yuko niyo baronse insinzi baza kuronka insinzi yo ku munota wa nyuma canke y'agatsindo kamwe gutyo bikaboneka ko ari umugwi ariko turatwibutse umugwi wa Portugal wagenda buhoro buhoro utsinda kimwe kimwe mugabane ni Senegal itari kwira convenka muri kano kanya ibihugu nka Gambia nubwo bimaze gushika mu cakane gisiri cya nyuma ni gitangaro
urakoze turagushimiye
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda shuti bamwanyi naha amakuru yo muri aka kanya ahumurije ariko rero amakuru n'ibiganiro byacu birakomeza ntibibacike mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama.